intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Dabahaye mwiriwe mwese muriko murumviriza iki kiganiro c'ugwaruka. Uno munsi duciye nino ingingo yo gutegeka abanyagihugu bafise amatongo bateyemwe imikaratusi kandi batariko bararima n'igihano kizohabwa atazovyubahiriza.
Dafise ijambo.
Iyo ngingo yashizwe ahabona na buramatari w'intara ya Bururi ije yunganira yari imaze kumenyeshwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Jean Ndirakobuca, aho amaze kumenyesha ko amatongo amaze igihe atarimwa bene yo batayarimye azohabwa abakeneye kuyakoreramwo, n'umukuru w'igihugu akaba amaze kuvuga ibisa n'ivyo. Tubanze twumvirize iyi nkuru ya George Nimenya yaciye mu makuru ya Radio Inzamba yo kuri wa 2021 Ntwarante.
Muri urwo rwandiko rwa buramatari w'intara ya Bururi, Colonel Leonidas Bandeza Amaso atazira kirenge yanditse asaba abanyagihugu arongoye kurima imitumba yose iriko ishinge, agategwa ko ibiterwa bitandukanye bakongera bagaca n'imikobeko. Abadashoboye kubikora uko amatongo yabo azoheza asubizwe muri leta maze ahabwe abashoboye kuyatunganya nk'uko urwo rwandiko rubyerekana. Iryo kete risaba kandi ko imikaratusi aho iri hose icibwa igasubirizwa ibindi biterwa avuga ko bitanywa amazi menshi. Agira ko amenyesha ko abajejwe uburimi n'ubworozi muri iyo ntara bazoheza bakayifashanyamo. Iyo ngingo ya buramatare ije kunganira ijambo umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije ku kibuga c'umupira ca Bukiriro mu Rumonge mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi.
Mu ntara ya Muganga bidashinge byose dukureho ujya mu karatusi no kutunywera amazi gusa, tera ibiti bibana n'ibiterwa hanyuma bigashinge mu ihindura ivyatsi biribwa.
Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarima igiterwa c'umukaratusi ngo bataba bashaka kwiteza imbere ahubwo ko baba ari binebwe. Ingingo ya buramatari w'intara ya Bururi, Colonel Leonidas Bandeza Amaso batazira kirenge ishigwa mu ngiro ryayo rizosuzumwa kuva ku wa mbere ruheshi uyu mwaka.
Mwamenya ko buramatari w'intara ya Bururi mu nyuma y'iryo kete yahavuye yisubira ko kuri uyu wa kabiri akavuga ko ingingo yasohoye yatahuwe nabi. Muyiha ari mu Rwanda avuga ko ico shigwa imbere ari kwigisha abanyagihugu ikibereye gukogwa aho gushira imbere ibihano.
Iyo ngingo ubwayo yari nziza, ariko abategetsi imbere y'ugushiraho iyo ngingo bari kubanza bakiga koko nimba byari bikwiye ko boca baka ayo matongo abanyagihugu. Ahubwo icyari kuba cyiza gusumba ni uko bobahimiriza gutera ibyo bindi bitera, ariko bakagiraho kandi bakanabaha ibitegwa byo gutera mu kwa igihe usanga hari umunyagihugu adatera mu itongo ryo kwera yabuze ibitegwa ateramwo canke ubukene bw'imbuto. Ariko mwico gihe nimba leta ko ari leta mvyeyi yo kwegera abanyagihugu bakamenya impamvu badatera ibitegwa mu matongo yabo, mwico gihe basanze ari ikibazo c'ubukene cyo kubura imbuto z'ibyo bitegwa bindi bakabibaha bagashobora kubitera. Nawe kuvuga ngo badateyemo ibindi bitegwa ngo bazubaka amatongo, iyo ntabwo ari ingingo ya leta yiyita ko ari nzeye.
Maxos ari mu Burundi ati leta yo kwirinda gufata ingingo zigaruka n'indiyane mu gihugu.
Icyo kiretse byatangaje abantu benshi cyane, abantu benshi cyane baratangaye batangura kwibaza icyo bakinyegeje inyuma kuko yayipfutse mu gihe n'umuko w'igihugu yabicishijemo. Bikaboneka ko oba hari umugambi wundi winyegeje inyuma ya kirya kintu kuko nk'umuntu amaze guca mu ntara ya Bururi arabona ko hariho imisozi minini miremire kandi biboneka ko atabitego byo yibako kiretse haje undi mugambi wo gufumbira iyo misozi kandi iyo misozi iboneka ko ari na minini uwo mugambi wo kwirima ibitokoro je nkibaza ko hari ikindi kintu cyaba kinyegeje inyuma ku mbure ku muntu arindire abitega umwanya ariko nkavuga nti nk'ugwaruka ntibahave bazana ibintu byongera gukwereka indyane byongera gukwereka imvururu kuko ugiye kureba amatongo n'ibyo bintu bya mbere bikwereka indyane ifise n'indyane nyinshi muri iki gihugu cacu guhimiriza abantu kugira barime ahagutse ivyimburwa bigwire n'ikintu ciza ariko kuvuga ko imisozi yose utayirimye bazoba imwaka ivyo bica bitera impungenge bigatera amakenga ikindi naco mu bidukikije harimwo yuko haba ibiti haba amashamba ico n'ikintu gikomeye ndetse hari ibihugu bitariko usanga hagira ico bita amareserve naturel hakaba ibitara bitarimwa biba biri mu bidukikije sinibaza rero guhimiriza ahantu ngo arime hose hose aho twaba turiko turaca sinzi ko abategetsi badutwara ico kwingira ibidukikije n'ico kuba igihugu gifise ibiti sinzi ko ataco kibibabwira ndavuga nti abajejwe ivyo kwingira ibidukikije no muri iki gihugu harimwo hari n'ubushikiranganji bujejwe ntibarabibamame yabaho iki gihugu cyari gifise amatongo manini manini ahubwo hoba itegeko ry'uko hariho ahatari hake bakingira ntiharimwe ariko biratangaje bavuga ngo ibiti byose bicire amashamba yose bayakore bahashira ibitegwa n'ibintu bitangaje cyane ariko nkavuga nti barakubita agatima mperembera babone ko igihugu cy'u Burundi gikwiye gutwarwa n'ibindi bihugu gikwiye kwingira ibidukikije n'ibindi bihugu hakabamo na tina
Loic ari mu Burundi ati iyo ngingo yari nziza mu gihe atacoba kiyinyegeje inyuma
gusanga ndi ntara gatimu bwo yaka kukivuga igihe yagejeje inama ababuramatari n'abaserukira makomine iyi ngingo rero bari bavuze yuko imishyira kure boyikuraho nuko ngira ngo batabinonosoye ngo bivuge neza uko byogenda mu bisanzwe hariho isi ishobora kuba ishobora kwimbuka cyangwa iyindi nayo ugasangana ahantu ku rutare rw'amabuye nka kurya abagazi yari yabigize yamaze kuja mu ntara ya Bururi barabona yuko hariho igice kinini ya kimwe amakinusi mugabo abaza kuraba bakaraba yuko aho hantu ari ahantu hari ibuyibuyi atandi mu dushobora kuhaba rero iyo aba bo bivuga nk'uko ntatubyoba bitwaye kuko turade mu Burundi na cyane cyane hariya mu ntara ya Bururi bavuze usanga hari abantu bafite amahegitare n'amahegitare cyane cyane mbere ugasanga bayatse leta bagaca bahatera imishirakure mugabo impande yabo ugaca usanga hariho abantu bishwe n'inzara kandi kubura amatongo kubura aho barima urumva rero nk'icyo babivuze ari byo ibabizanye muri iyo angle je mbura tangorane ziba biteye kuko imishirakure n'igiti kibi kitabana n'imvuzeye n'indimo atara makara gusa babikuramo nta n'imbaho nta kindi kintu na kimwe igiti cy'umushakure gishobora gufasha atari kununuza isi n'imizi yacu igiye mu ndimo nta kintu na kimwe bashobora kubikuramo ndazi neza yuko ikintu kijyanye n'imishyirakure ari ikintu kibi cyane mugabo rero ingorane yabyo ni uko usanga hari ikindi kintu kinyegeje inyuma kuko mu Burundi barafita vision bakavuga bati tugira duhimirize abanyagihugu baje mu mashyirahamwe mugabo ugasanga nta bayifitere bazwi bashize yo kugira ngo iyo migambi bayitegure rero ibyo byose ariko barabwi yaba bivuga bavuga bagomba kugwiza umwimvu bagasha barondera les ingenieurs agronome bagasha bagenda imbere bakarunda abantu bari spécialisés ara make bagasha babatwara akaba ari bubaca b'iyo migambi ariko bwaba usanga barungitse abantu atacu bamaze ubu bazopfa kuvuga ati gende muci iyo mivo iyo mikoro bazorunka abantu batazi igituma baci iyo mikoro iyo mishyirakure aho bazoba banyanya uzosanga atati na kimwe bazanye yange biriko baravuga ngo barafise yange ndibiki nagiye kuyizana igihe cyo gukera kigacaragiye urumva no kuvuga ko mu Burundi ari akajagari gusa ingorane dufite nuko bashize politiki imbere ushobora gusanga ikintu kinyegeje inyuma bagomba gufata amatongo y'abandi abantu bari barahunze ugasanga bari kubararondira abantu kanaka bati bajya abantu kanaka ko naho twabatse kibafatira afite imitara tubarondere kugira ngo ibyo bintu tubirake niyo ngorane rero je ndabibonamo naye hanyi naho nk'akamiki wanje jewe mbona tangorane yari ifite
Leonce ari mu Burundi wewe abona ko iyo ngingo atafatiro ifise kubera tani byigwa byabanje kuhaba
ko byukuri uri kuraraba ingingo mwe mizi ni ingingo zifatwa hatabaye kuca ijyanino ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi mbega twukora iki kugira igihugu gitere imbere mbega twoca hehe mu nzira kugira umurundi wese yishira yizane mu gihugu ciwe umurundi wese yishire yizane mu vyiwe no mu biwe rero ko byukuri uri kuraraba izingongo mwe nizi ni ingingo ziza kubuza amahoro abene igihugu kere nk'izi ngingo nk'izi zirambabaza kandi ziteye n'isoni kuko ushobora kumbwira ko sifitongo ryanje bigenda ukunuku ke iterambere nyabaki nihe vizio afite igihugu ahubwo kwa amafata ingingo ziza kubabaza abanyagihugu rero ko byukuri ibikwitagashi yibuke yuko avaye gutwara igihugu hari abandi batwara igihugu kandi nibaza ko tari bimeze ku biko biramera kuko ingingo bafata ingingo byukuri ziza kubabaza imitima abantu ingingo ziza gusubiza inyuma igihugu ingingo ziza guteza imbere igihugu rero mu gufata ingingo nibabe ego arakunze gukorana akaguye akacanke kariya kukaba kazisemo inyungu nyene ariko nibibuke ku igihugu ataragashimbiye akacanke kariya ari igihugu by'ukuri kiba gifise intumbero ku banyagihugu ineza ku Burundi wese atabye kuvuga ngo yava mu mugambo w'icankuriya ubutwari igihugu by'ukuri uri umubyeyi w'abarundi bose rero ingingo mwe nizo ingingo ziza kubabaza abarundi ziza kubabaza abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko nabo nyine bavuga ngo ingingo zafashwe yego barazifata kubera nta kundi gukingira ibibanza barimwo cyane no gukingira inyungu zabo bwabo kumbure kugira ngira bamareka kuko ntibyumvikana gufata ingingo mwe nizo aho bafashe ingingo babona ko ifitiye vizi igihugu rero je nk'ugwaruka ubundi niwe yaciye umugani ngo ndaciye ndagiye ngo uranze azobona ibintu bibabaje cyane mbwa ukumva ngo bararimba ngo leta nseyi leta nkozi ishingiye kuki kumva ibyo yagishingiye kuki
Nelson nari muri Malawi yemeza ko iyo ngingo yo gukura iyo mikaratusi ataneze ironderera abo yega
iyo ngingo na muntu umeje mbona yoyishimye tutaraba abarongoye Burundi b'iki gihe bafata ingingo batiyumvire neza ingingo usanga biteye n'isoni uraje neza usanga ataneze ziyironderera Abarundi n'Uburundi nshobora kumbwira umuntu avuga yuko bohonya igiti cy'umukaratusi turaje uno munsi mu buzima tubayeho bwonyine amakara turaje amakara abantu bakoresha mu gucana ava mu giti cy'umukaratusi nagini kiri mu makara ashobora gucanisha cyangwa ashobora kondesha imfungurwa ameze neza atari mu karatusi turaje mu bwubako igiti kiri gukoreshwa ni mu karatusi n'abashobora kuba bishyushye bakamanikisha ibyuma barakenera ibiki kandi ibiki bakenera bwa mbere ni mu karatusi hamwe n'uwo mu karatusi tuwuhonya bawuhonya ntibiri kubona byose bibandanya gute bizoheza bikorwe gute bivuga barukora ikindi ni ikihe giti bazanye kiba kigomba gusubira mu karatusi aho umuntu afata ingingo yiba tukagomba gufata ikintu ugasanga ibyo yishe bitumba ibyo agomba gukwiza kandi abona iyo ngingo rero ko atari neza yoba ituzana ahubwo atari ugusongera isiwe guhura n'ibyaho byerekeye gutanga amatungo nayo atatuba yakugwamo iryo shinge n'imikaratusi kugira harimo n'abandi babishoboye kubikora. Ingo nayo nesi nziza kuberanye n'itongo. Nyine bafite narifite nyine igihe rero kugeza kuri ubundi muntu ku ngufu bidashyira umwumvikano aho ne twabitakara kunyaga. Ayezaye tatu kunyaga abanyagihugu. Bageza umuntu atagira twiwe ikinyage. Niyo leta igombiza n'umwumvikano cyangwa ishaka gutera intambara. Niyo ishaka gutera intambara cyangwa kunyaga abo yatunganirije ikahita kubarenga. Ese numva intumbero bafite. Ngweza ndabona ko ubundi bwaraguye mu isanganya. Kuko nka indongozi nk'izi cyangwa uno munsi. Ubundi bwaraguye mu isanganya rimwe tatu. Sazi ni tutoribiramo. Isanganya rikomeye.
Bakigira mama basenga bakanandikwa no gukunda umuntu ndabona system kuma kimwango obabiran bo bakina banu mumubira system kuma kimwango abantu bari bakina banu mumubira
tubanzanirize kuri ayera ari mu Rwanda ati imbere yo gushira mu ngiro iyo ngingo kubanza kubihimiriza n'umwanya ukwiye kubo yega bakayitahura
iyo ngingwe kuvuga ngo ntibarandura imikaratusi mu matongo yabo batabikode ngo ayo matongo yazo yabaka ngo bayaha bashobora kubarima numva icyo kintu ari kintu kitagombye gukorwa uwo mwanya umwe usa nibabaha igihe abanyagihu babibumvishe hanyuma babone kubikora si birobo si mamashini bafyonda akabuto ngo bice bigende uko nyine imashini niyo ufyonda buto yo kuyidimika ikacyidima ako kanya abantu nabo ugombye kubumvisha ukababwira ineza yo gukuramo iyo mikaratusi niyo kurima iyo byo bindi biteko hama ukabaha igihe bakabyumva bakabona kubirima naye ibintu byo gufata abantu bakabagira amarobo ngo umwe nyine tubashize ngo kice kiba je nkugaruka ndabona yuko atari ikintu cyiza cyane n'umukuru w'igihugu ari we si barundi hakumenya uko twara abanyagihugu biwe n'abashaka kwakwesha nka mashini n'ikintu kibabaje n'ikintu kidatahuritse n'ikintu je numva ngo gwaruka kinkora ku mutima kikambabaza.
Marika ari mu Burundi ati iyo ngingo inyuma yayo hinyegeje imvo ya politike
cyangwa nk'uko ari ukubarenganya ahubwo n'imvo za politike kuko agateka kaboneka yuko karubahiriza kuko ibyo biti hariho ibiteko binywa amazi menshi mugabo hariho n'amategeko ajeje byo gukingira ibiti uko biri byo gukingira ibidukikije ibiti binywa amazi menshi biterwa ku misozi hejuru ari aho naho byirinda guterwa mu myanga none ntara ya Bururi twibaza yuko ibyo biti bidatewe mu mwanga bitewe ku misozi ikindi nacyo nibyo biti bishobora kuba bicibwamo amakara bigashobora kubaka neza ibyo biti rero bavuga yuko bogera nabyo ntibishobora kubaka inzu ntibishobora gucibwamo amakara none mu gisagara cya Bujumbura cyangwa no mu bindi bisagara amakara yahora atuburiye atushava hehe tubona yuko ari guhohotera abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi tukavuga tuti ibyo bintu ntibihagarare barondere ubundi buryo ahandi hantu kuko si Bururi honyine hari ibyo biti bavuga ko byanonengeho.
Hagarukiye ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki ya 23 Ntwarane cashimikiye ku ngingo ya buramatari w'intara ya Bururi mbere n'abandi bategetsi yo gukura imikaratusi bakanarima ahasanzwe inshinge abatabyubahiriza bakahabaka. Hari urwaruka rwerekanye iciza c'iyo ngingo mu gukingira ibidukikije ariko banerekana amakenga kucoba catumye bayifata. Abandi bavuga ko ari inzira yo kunyaga be n'amatongo atariko ararimwa. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi. Benyexera kana mwari kumwe mu kiganiro ndabashimiye nanabifuriza kuroranirwa. Naho kuwa gatatu za.
Cari kiganiro ndafise ijambo ushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.